Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije nshuti mwese gakye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ndacyumva. Ndacyateza amatwi. Ibyo mushaka uyu munsi biracyashingiye kizava muri ya referendum mushaka.
Uwo ni President Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko azategereza ibizava muri referendum kugira ngo atangaze niba aziyamamariza manda ya gatatu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo inama ya 21 guhindagurika ry'ibihe ibera i Paris mu Faransa turazibagezaho mu mwanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanya Imana Aloyizi.
Mwaramutse Eugenia, reka imbere yo kubashikiriza aya makuru dusabe imbabazi abanywanyi bacu kuko tutabashije kubashikiriza amakuru ku munsi w'ejo nk'uko bitekanijwe bitewe n'ibikorwa byo kubaka biriko bibera hafi y'inyubakwa dukoreramwo. Haraba gusamara gato, abakozi baraca insinga z'umuyaga nkuba bituma radio ijwi rya Amerika imara amasaha atari make atacyo dushobora gukora kubwo kubura umuyaga nkuba. Twizere ko mwatubabariye. Amakuru twabateguriye mu gihugu cya Somalia, umwe mu bategetsi ba leta y'ubumanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Hussein Mohamed Barre yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo munyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'ubumwe bwa Afrika ziri mu gisagara cya Barawe. Gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika, ariko ubwiwe yari yemereye ko afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko uwo munyamerika yoba yagira agandagugwe na bagenzi biwe ba Al-Shabaab inyuma y'intambara yahuje imihari ibiri yacanyemwo. Umuhari wa Al-Shabaab usanzwe uri mu bibazo byo gucanamwo, aho hari umugwi wifuza kwiyungana Al-Qaeda, uwundi ukifuza kwiyungana Eta Islamike. Tukiri mu makuru avugwa muri Somalia, igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe indongozi zibiri z'imihari y'iterabwoba muri Afrika. Jeff David avugira ibiro vya Pentagon bijeje kwivunda umwansi amenyesha ko itariki zibiri z'ukwezi indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishi witwa Abdirahamu Sandere, umwe mu ndongozi za Al-Shabaab hamwe n'abandi babiri bari kumwe. Indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarishe kandi witwa Abul Nabil mu kwezi guheze, nawe akaba yararongoye umuhari wa Eta Islamike muri Libya. Davis ariko ntamenyesha ubwoko bw'indege zakoreshejwe mu kwica izo ndongozi, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyereye gukoresha indege za drone mu bitero ku ntagondwa za Al-Shabaab. Nuwitwa Ahmed Abdi Dogodane yishwe na drone za Amerika mu kwezi kw'icyenda k'umwaka w'2014. Amakuru avugwa muri Yemen ku igenekerezo rya 15 z'uku kwezi kwa 12 niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye muri ico gihugu. Ismail Urduchek Ahmed, intumwa ya ONU muri ivyo biganiro, yamenyeshije ejo ku munsi wa mbere ko leta iri mu buhungiro n'abayigwanya b'abahuti bafashe ubutegetsi mu mwaka uheze, bemeranije guhura mu ndwiza mu gihugu c'Ubuswisse kugira baganire ingene buhagarika imishamirano. Iyo ntumwa ya ONU imenyesha kandi ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura hoca hagarikwa intambara ivyagateganyo, imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero vy'indege vyagabwe n'igihugu kibanyi ca Arabia Saudite bimaze guhitana abantu bashika 2,500 muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Mu gihugu cya Venezuela, abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta batsinze umugambwe w'abasosialiste mu matora y'abashinga amateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu. Ibiharuro bimaze gusohoka vyerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe 199 ku ntebe 167 zitekanijwe mu nama nshinga amateka, mu gihe abo mu mugambwe w'abasosialiste bafise intebe 46. Venezuela kimaze imyaka 16 kirongowe n'umugambwe w'abasocialiste. Abo bagwanya leta batangaje jo kuwa mbere ko bazokwihutira kubohora abanywanyi babo bafunzwe na leta y'abasocialiste. Igiciro cha petrole jo ku munsi wa mbere cyarakorotse ku madolari ashika 2. Ico giciro nticari bwagabanuke ku rugo rugero kuva mu mwaka w'2009. Ivyo iryo gabanuka rije rikurikira inama yahuje ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe OPEP cy'ibihugu 13 vyimbura ibitoro. Inama yaheze ataco bafunditse kubijanye n'urugero rw'ibitoro ivyo bihugu vyo kwimbura buri munsi. Abahinga mu vy'ibitoro bamenyesha ko imiliyoni 2 z'utugunguru ari two tugugwa ku isoko mpuzamakungu mu gihe igitoro cimbugwa ubu kirengeye ugo rugero, mu gihe igihugu ca Iran naco co kugwa kw'ibihano ibitoro vyo bavyinshi bigatuma igiciro kigabanuka kurusha.
Urakoze Haruizi kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya bose FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no kuri interinete kuri www. Radio yacu vewa.com. Turi no kuri Facebook, kuri Twitter mukoresheje ijambo radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Dukomereze ibiganiro by'ibihugu by'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda mu nama yaragiranye n'abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, umukuru w'u Rwanda akaba perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko adashobora gufata umwanzuro kwa ziyamamaza nk'umukuru w'igihugu bataratoresha kamarampaka. Muri iyo nama kandi umukuru w'u Rwanda yavuze ko ntawagombye kugenera u Rwanda uko ruyoborwa. Ni mu gihe amahanga yamaganye ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yemererwe kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Nk'uko umukuru w'u Rwanda Paul Kagame icyarimwe na Perezida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri radio y'igihugu, inama yabaye kuri iki cyumweru yari inama ku nshuro ya kane kuva mu 2012 yiga ku hazaza h'u Rwanda nyuma ya 2017. Umwaka mande ebyiri yemererwa n'amategeko zizaba zirangiye. Abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi muri iyi nama yabereye Rusororo mu mujyi wa Kigali bari biteze kumva Perezida Kagame mu ijwi rya yego kuzahagararira ishyaka rye nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma y'2017. Perezida Kagame ntiyahakanye ntiyanemeye, yavuze ko atatanga igisubizo mbere kandi ko byibura amajwi yatoye yego kuri kamaramaka yaheraho yiyamamaza ataba ari ku mpuzandengo ya 55% ko yagombye kuba ari hejuru. Yabasabye gutegereza kamaramaka kabanzi kava mu nzira.
Ndacyumva ndacyateza amatwi ibyo mushaka uyu munsi biracyashingiye ku kizava muri iriya referendum mushaka. No kuvuga rero ngo igisubizo cyanjye ntabwo cyaba mbere ya referendum.
Perezida Kagame yabwiye abari muri iyo nama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ko ari ngombwa ko impande zombi urwemera n'urutemera kamaramaka zabona umwanya zikabigaragaza, ubundi n'abahereye ku kizabivamo akazabaha igisubizo bamwitezeho.
Nguha abantu umwanya kugira ngo bajye aho bashaka, bajye ku ruhande rudashaka referendum, cyangwa bashobora kuvuga bati ibingibi turimo byose ni uguta igihe n'ubundi, ubundi bazana iby'iki ko ntayikwiriye kuba. Icyo gihe udashaka referendum azagira uburyo bwo kubivuga. Uyishaka wumva n'impamvu icyo gihe n'abazagira uko abivuga. Hanyuma bitewe n'icyavuyemo igisubizo mushakaho nzakibaha. Icyo mwarimu ntegerejeho mwarimu uzi ko kiri buze uyu munsi ntakiraza.
Iba ariko byo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abone kwiyamamaza amahanga yarabyamaganye. Mu minsi ishize ya vuba, Madame Samantha Power, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ko biteze kubona Perezida Kagame ahererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ambasaderi Samantha Power yashimangiye ko nta muntu kampara. Asa n'usubiza ibisa n'iki? Perezida Kagame ntiyatomoye igihugu runaka cyangwa se umuntu ku giti cye mu batumva ibintu kimwe nawe. Nk'uko asanzwe abivuga kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yongeye gushimangira ko nta wagombye kugenda imitegekere y'u Rwanda n'Abanyarwanda.
So umuntu wikantarangiye kumbwira ngo turakurambiwe, maze igihe kinini genda haze n'abandi. N'abandi ni nko kuvuga ngo ni ukugenda no kuza biraho, gusa nta nubwo bikirimo kuyobora igihugu, nta nubwo bikirimo. Byabaye ibintu by'igihe gusa, nta nubwo ari ibyo ukora muri icyo gihe. Nabonye umuntu uvuga ngo ringo ariko ngo n'abandi nabo babareke bategeke, ariko yananiwe gutegeka iwabo. Wabivugaga nabisomaga mu kinyamateka, nubwo avuga ngo nagende n'abandi nabo bategeke, we ntabwo ari mu bazaza gutegeka, kuko ntabwo ari umunyarwanda. Yananiwe gutegeka aho afite ubwenegihugu aravuga u Rwanda.
Naho kubasesengura ibintu hafi bakanzura ko guhindura itegeko nshinga mu Rwanda bishobora kuzarangira ingaruka zibaye nk'izavutse mu gihugu gituranye cy'u Burundi, umukuru w'u Rwanda yizeje abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi, ishyaka ayoboye, ko bitaba bityo. Avuga ko ababirebera muri iyo ndorerwamo hanini baba bafite izindi nyungu bagamije.
Uburyo babanza bagahera kuvuga ati ariko nimurebe ibiri mu baturanyi bacu hano, nubwo urumva ibyo navuze byose za values turanga. Muri definition mu magambo tubyumva kimwe, iyo bigeze muri practice bikagera no ku interests z'abantu cyangwa z'ibihugu, tubiha ibisobanuro bitari byo kubera inyungu tuba dushaka kugeraho. Niyo mpamvu wafata urugero rw'abaturanyi ukavuga ati ntimureba abaturanyi byagenze bityo, buriya no mu Rwanda niko bizagenda. Ntabwo ari byo.
Amakuru yasakaye mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta nka The New Times na igihe.com aravuga ko bitarenze iki cyumweru inama y'abaminisitiri iraba yemeje kamarampaka, naho kuyitorera byo bikaba bitazarenza ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 12. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2015, politiki y'u Rwanda yaganjwe kuruta n'ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yemererwe kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Igihe Perezida Kagame yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, azaba ateye ikirenge mu cy'abagenzi be ku mugabane wa Afurika bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho urwego rw'uburezi mu gihugu rufite ingorane nyinshi nk'uko bitangazwa n'umutwe w'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Burundi. Minisitiri w'uburezi ejo yitabye ubutumire bw'Inteko Ishinga Amategeko asubiza ku bibazo bizajya bishakirwa umuti buhoro buhoro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka niwe waduteguriye iyi nkuru.
Ikibazo cy'ubukene bw'ibitabo mu mashure ni kimwe mu bibazo biraje ishinga ubushikiranganji bw'indero, inyigisho, amakaminuza n'ubushakashatsi. Uko niko umushikiranganji Jean Vierne Ndirahisha yishuye abashingamateka bo mu murwi w'inamashingamateka wa Maho ukurikiranira hafi indero inyuma y'urugendo waherukamwo mu gihugu hagati. Kuri ico kibazo cy'ibitabo vyaba ivy'abigisha canke ivy'abaregwa, umushikiranganji w'indero Jean Vierne Ndirahisha avuga ko leta yatanze isoko rinini uwo mushikiranganji ati mu minsi za ibitabo bizoboneka kugira n'imiburiburi umunyeshure aronswe igitabo ciwe. Abashingamateka bafise amakenga ko bamwe bamwe mu bigisha bashobora kuba bafise impapuro z'imitsindo z'amagendo agatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari nawe yarangorongoye ibikorwa byo kuri uno wa mbere. Asaba ko hoba urusansuma rw'impapuro z'umutsindo abigisha bagatanga koko ubumenyi bafise.
Uyu munsi hariho akaga kateye igisata c'indero, aho usanga hariho abantu baza bafise impapuro z'imitsindo mugabo ari impapuro za magendo, kandi ugasanga barimwo bari muri ubwo buzi agiye kwigisha ibintu nawe nyine ataza tumva kumbure bafatiye gusa ku rupapuro yaherekanye. Ugasanga noneho hagufasha abantu gutera imbere mu bumenyi bishobora gutuma aho ubumenyi busubira hasi cyane. Nosaba rero yuko mu bushikiranganyi niyo kirimo gikurikirana.
Havuzwe kandi n'igifungo kiri mu itangwa ry'akazi mu gisata c'indero habanje gutangishwa ibiturire. Umushingamateka azwi ku izina rya Godebereta asaba ko igitangwa ry'akazi vyoba ku mugaragaro kugira amakenga here.
Tugasaba nka hamwe vyobera nko muri direction provinciale de l'enseignement hakajamwo nk'umudepe na buramatari n'abashingamateka bavuka muri iyo ntara vyoba mu muco cyane kuruta kuko na cyane cyane abanyagihugu iyo baturi ko baducikira batutera icyo kibazo cyane cyane iyo tutabikurikiranye tubura inyishu tubahereza.
Umushikiranganje Janvier Ndirahisha aremeza ku itangwa ry'akazi mu gisata c'indero ririmo igifungo cinshi, akifuza ko abegwa n'ico kibazo boje hamwe bakagitorera umuti.
Nta mucuri muntu kure nta muco navuze ngo mumfashe jewe mvugije cyo kurinda pese message nyinshi cyane banyemereye bitagenda miliyoni inka ngo ndabaronsa akazi. Nifuza yuko kubona uheze ugacuronka akazi hari undi cyaye n'ukuri byababaje nibaza ariko tuje hamwe twese tukaraba decreted objective nifuje yuko hoba ansinete mu bushomeri hama ikindi nuko amenyanga menshi abera muri desiye rero mitegeko bitunganya bashashe ubushikiranganje twaragikuyeyo tukijana mu ntara turavuga rero yuko no mu ntara tuzaza turashiramo abantu babikurikirana abashinga amateka baramatari niwe jisho rya mbere ryo mu ntara turabe yuko twokosohora
ku kibazo c'ubukene bw'abigisha. Umushikiranganje Janvier Ndirahisha ashikiriza ko leta yabemereye guhakazi abigisha batarenga 2000 muri uno mwaka w'ishure kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu no kuva mu myaka y'indwi gushika mu myaka y'icenda. Aho ni mu gihe hari hakenewe abigisha 2400 kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu kuva mu myaka y'indwi naho gushika mu myaka y'icenda hari hakenewe abigisha 3,457 n'indwi I Bujumbura. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda. Nyuma y'amezi hagera kuri 16 Colonel Tom Byabagamba, General Frank Rusagara na Sergeant François Kabayiza bombi basezerewe mu ngabo z'u Rwanda bafunzwe. Bwa mbere urubanza rwabo rwaraye rutangiye kuburanishwa mu mizi. Umunsi wose wihariwe na Colonel Tom Byabagamba yiregura ku birego by'ubushinjacyaha. Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru ikurikira.
Icyo cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho niho cyavuzweho umunsi wose. Ubushinjacyaha bwasobanuye mu buryo burambuye uko Colonel Tom Byabagamba yakoze icyaha ari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Ubushinjacyaha bushingira ku magambo y'abasirikare bari kumwe na Colonel Tom Byabagamba. Muri yo hari ibyo ngo yavuze ko ubuyobozi buriho ari ubwicanyi. Abatangabuhamya b'ubushinjacyaha barundura amazina y'abantu bapfuye barimo Colonel Patrick Karegeya witwa John Sengati. Ubushinjacyaha bukavuga ko bwifashishije imvugo z'abatangabuhamya bemeje ko Colonel Tom Byabagamba ari we wavuze ko ababishwe n'ubutegetsi bw'Ikigali. Ibi kimwe n'ibindi birimo amagambo yavugaga ko Perezida Kagame ngo yaba afata ibyemezo bihubutse. Abatangabuhamya bakavuga ko Colonel Tom Byabagamba ngo yasabye abasirikare babanaga muri Sudani kujya baceceka ntibagire icyo bavuga kuri General Kayumba Nyamwasa kuko ngo batazi icyo yapfuye na Perezida Paul Kagame. Ibi birego kimwe n'ibindi bishinja Colonel Tom Byabagamba kutitabira icyunamo ubwo hibukagwa ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi n'icyo gukwirakwiza inyandiko zigamije gukwiza ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yandikiranye na Brigadier General Bidakuba na Charire kandi ngo ntagire icyo azivugaho. Iyi nyandiko ari ku bushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butakiyifashishije mu bimenyetso bashingiraho barega Colonel Tom Byabagamba. Colonel Tom Byabagamba ahawe umwanya wo kwiregura yahakanye ibyaha byose aregwa maze asaba ubushinjacyaha ko bwatanga ibimenyetso bw'ibyo bumushinja batibanze gusa ku byo abatangabuhamya bavuze. Yeruye yemeza ko ibyo abatangabuhamya bamuvuzeho ari ibinyoma. Yatanze urugero rw'icyaha kimwe aregwa cyo kuba yarandikiranye na Brigadier General Bidakuba na Charire. Avuga ko Rudakubana ari we wabanje kumwandikira akamusubiza, akabaza urukiko impamvu wamwandikiye bwa mbere ategeza akurikiranwa we wasubije akaba ari uregwa gukwiza ibihuha. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butazakoresha ubuhamya bwa Brigadier General Rudakubana bushinja Colonel Tom Byabagamba ngo ibi bibangamiye uburenganzira bwe kuko nk'uko yabisobanuye ngo amaze amezi 16 afunzwe kandi ngo bitewe n'ubuhamya bwatanzwe na General Rudakubana. Ibi ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko ibyafunze Colonel Tom Byabagamba bidashingiye gusa ku buhamya bwa Brigadier General Rudakubana ahubwo binashingiye ku wundi buhamya bw'abandi batangabuhamya benshi banyuranye. agira icyo avuga ku cyo yarezwe cyo kutitabira gahunda za leta arego ko atitabiriye icyunamo ku nshuro ya 20 yabwiye ikigo ko ari mu bateguye icyunamo kandi ari nawe wagiye gushaka umunyarwanda uzavuga ku ruhande rw'abanyarwanda ba muri Sudani maze asaba urukiko ko rwamusabira ubushinjacyaha bukerekana ikimenyetso gifatika cyerekana ko mu muhango wo kwibuka wabaye muri Sudani umwaka ushize atigeze yitabira kwibuka nk'abandi. Colonel Tumbe yabagamba yasabye kandi ubushinjacyaha kwerekana inyandiko iyo ariyo yose yaba yaragiranye n'abantu bahunze igihugu barwanya leta y'u Rwanda gusa iyo nyandiko ntigeze yereka urukiko. Colonel Tumbe yabagamba yavuze ko ibyo aribwa byose ari ibihimbano yatanze urugero rw'uburyo leta na Colonel Charles Ndagano ari mu bamutangaho ubuhamya bamushinja kandi yaragize uruhare rwo kumuburanisha mu rubanza rwa mbere abona kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Umwunganizi wa Colonel Tumbe yabagamba yavuze ko mu mategeko umuntu wagize uruhare mu rubanza atahindukira ngo rubemo umutangabuhamya ushinja cyangwa ushinjura. Colonel Tumbe yabagamba yakomeje abwira urukiko ko ibyaha aregwa cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kitari gushoboka kuko aho yari ari muri Sudani nta baturage b'abanyarwanda bari bahatuye ngo ntibyumvikana ko yababuza kwitabira gahunda za leta kandi atari kumwe nabo. Iburanisha ryo kuri uyu wa mbere risojwe uregwa avuga ku cyaha kimwe gusa cyo kwamamaza nkandi bihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Urubanza ruzakomeza kuwa gatanu w'iki cyumweru Colonel Tumbe yabagamba yisobanura ku bindi byaha bitatu aregwa birimo icyaha cyo gukora ibikorwa bigamije gusebya leta kandi ari umuyobozi, icyaha cyo guhisha nkandi bimenyetso bigamije kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve ku mugabane wa Afrika tujye ku mugabane w'Uburayi. Inama ya 21 ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Kuri uyu wa mbere niho abaminisitiri bashinzwe ibidukikije batangiye kwiga integuro y'amasezerano bagejweho n'impuguke bari bamaze icyumweru bareba ibyajya muri ayo masezerano. Iyo nteguro y'amasezerano iracyarimwo impaka kuko n'abahanga bayiteguye hari ingingo nyinshi batumvikanyeho. Biteganijwe ko kwa gatanu hazaba habonetse amasezerano yumvikanyweho na bose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ninahazwe niwe urimo gukurikira iyo nama.
Iyo ntego y'amasezerano yerekana hanini ingene ibihugu vya rutura mu butunzi vyo gabanya ivyuka birungika mu kirere bikongera bigafata mu mugongo ibihugu bikenye bikorwa ko n'ingaruka mbizi hindagurika ry'ibihe biciye mu guhingura hubahirije ibidukikije. Umufaso ni Renil de Nayishimiye ari mu bahinga bateguye iyo ntego y'amasezerano akavuga ko igikorwa kitoroshe kuko hari ingingo nyinshi abahinga bava mu bihugu bikenye n'ibitunze batahurije ko
aho twagejeje ku rwego gwabahinga nta mwizero munini nyano bishirako kuko abatuharira ntibumvirije akamo abakuru b'ibihugu babo bababwiye. Abahinga bisi JK muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ku bushuhe tugereranije n'umwaka w'igihumbi 1990 ari ubusa 85 degrees Celsius. Ubu rero uri kurambarira ngo turiko turarondera kugabanya gushika kuri 2 degrees nabo ntibari kubara navyemera.
Zima mu ngingo zigiteye impari harimo ubwoko bw'amasezerano yoboneka uko yo bameze n'uko yo bayitwa. Uruhande rumwe rwivuza itegeko ryogenga bose mu gihurundi ruhande rubona ko ivy'amategeko babaravyihoza hakaboneka nyabuna amasezerano atunganiriza bose. Laurent Fabius yatoye nk'umukuru w'ino nama akabasanzwe ari n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ufaransa n'ibindi bihugu ahumuriza avuga ko naho igikorwa kikihari hari intambwe yatewe.
Ce projet constitue à mon sens un progrès mais
ino ntego ku bwanje iratweretse ko turi naho tugeze ariko twemeranye ko impinga ikiri ndende gushika kwa gatanu kugira ngo iryo sango rizogere twagizaho dushitse. Ndasaba mwe bashikiranganje mufise ijambo rya nyuma kurengera inyungu z'ibihugu byanyu mugashira nyabuna imbere intumbero nyamukuru y'ino nama. Iyo nayo si yindi niyo gushika ku masezerano yumvikanye uko na bose kugira ngo dushobore kubandanya tuba muri inosi. Turazi ko tutabikoze uko ingaruka mbi zizoba nyinshi muri kazoza kandi mu mici itandukanye nk'uko umunyamabanga mukuru wawe ni Ban Ki-moon abivuze. Nta yindi nyinshi hari kuko nta nindi sihari ivyo turiko tuvuganira ngaha si vy'ibidukikije gusa ni vy'ubuzima ayo masezerano ari nkamwe yoboneka bitegekanya ko yocaja mu ngiro mu mwaka w'2020 mashiramwe yigenga ahanini nyafrika bakaba kuri no wa mbere bazindutse bakora imyerekano ahabera inama ngo babwire abashikiranganje babo ku mwanya wo gutorera inyishu ikibazo cindagurika gy'ibihe ari uyu
for 21 good years we have had speeches for 21 good years
imyaka 21 iraheze twumva amajambo meza imyaka 21 iraheze twumva ivyo batwemerera umwanya uko bija mu ngiro n'uyu ingorane turayizi turazi ningene twoyitorera inyishu dutegeza gutorera inyishu ico kibazo ntidushaka gusubira gutakanya
we don't want to waste time because time is now so what do we want
climate justice
when do you want it
now
when do you want it
now
abashikiranganje bajeje bidukikije ari nabo bafise ijambo rya nyuma rizomenyekana kuri no wa gatanu atagihindutse bagahumuriza bavuga ko vyanga vyakunda amasezerano azoboneka kandi agashimisha bose hagataho kuri no wa mungu nyene ubwiranda papa francisco akaba mu misa yasomye yarasabiye ino nama ya 21 kwindagurika gy'ibihe bizogende neza
seguo con viva attenzione i lavori della conferenza sul clima in corso a Parigi
i Paris mu Faransa Diane Nahadwe ijwi rya America
muracyari kumwe na radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cya Somalia umwe mu bategetsi ba leta y'umanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab Hussein Mohamed Barre yabwiye ijwi rya Amerika ko umunyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'umwe bwa Afrika ziri mu gisagara cya Barawe muri Somalia. Gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika ariko ubwiwe yari yemereye ko afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri muri Somalia igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko ku itariki zibiri zo ku kwezi indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishe uwitwa Abdirahim Sandere umwe mu ndongozi za Al-Shabaab hamwe n'abandi babiri bari kumwe. Indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarishe kandi witwa Abul Nabi mu kwezi guheze nawe akaba yararongoye umuhari wa Eta Islamiste muri Libya. Amakuru avugwa muri Yemen ku igenekerezo rya 15 zo ku kwezi kwa 12 niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye. Intumwa yawo nimenyesha ko mu gihe ivyo biganiro byotangura ho cahagarikwa intambara ivyagateganyo imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero by'indege byagabwe n'igihugu kibanyi ca Arabia Saudite bimaze guhitana abantu bashika 2,500 muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Muri Venezuela abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ca Venezuela bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta batsinze umugambwe w'abasosialiste mu matora y'abashinga amateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu. Ibiharuro bimaze gusohoka byerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe 99 ku ntebe 167 zitegekanijwe mu nama nshinga amateka mu gihe abo mu mugambwe w'abasosialiste bafise intebe 46 gusa. Venezuela kimaze imyaka 16 kirongowe n'umugambwe w'abasosialiste. Ibijanye n'igitoro igiciro cya petrole jo kuwa mbere cyarakorotse ku madorari 2 ico giciro nticari bwagabanuke kuri urugo rugero kuva mu mwaka w'2009 iryo gabanuka rije gukurikira inama yahuje ibihugu 13 y'imburi bitoro bya OPEP.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.